Mr. P, respect man.
Ari kuwa gatanda tunagiye kuri kwa ibikorwa rusangiye mwe nicira kumuhana abandi bazisoma sanga basikondera ndabasaba kwa kumaye mwaraesa randaira mandanya kumurimo baruse kumusase chansanga saheze none mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
simboregwa cenyene none mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
mundwe yakurikira naho naciye kumuhana bani bugurura yemwe kubera kirazira sanga basitarura ngarutse hanyuma arasarandaira yuko atagira n'urukoma ngo zatwaye abarwayi yemwe ntembereye mu mihana ndabura n'umwa nihanone mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
simboregwa cenyene none ndangira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
kane yemwe naciye kumuhana ngira ngo nizindure yemwe ndahaka hagacupa araza randaira yuko atugurura ngarutse hanyuma chansanga yafashwe bamuciye bitanu yemwe mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
simboregwa cenyene none mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
hari abantu bamwe bamwe banka kusinduka basinduka kulima yemwe ngo kwa nakabaganye nosanga zaheze taheza nkabura namba nibishingiyo gaso yemwe amajambere arabasize
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye
Sanga zaheze none mumbarira basinyoye
bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye ndangira basinyoye.